nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Mwerewe neza nchote na mwe bakunzi wa kajo nzamba gateka kawe kazi makuru yokuru yu musu wakane igenekezo jachenda ruhuhuma umwaka yumbiri na mirongiwi na gata to ayonetuko bategorie tuyahira kungi ngo nguru nguru zikurikira. Harumwigisha yagirizwa kumenyesha ry'umunyeshure yigisha muri komine y'abihanga y'intara ya Mwaro. Umwigisha ubu akabarizwa mu gasho y'igipolisi ariko abavyeyi b'umwana batewe makenga nuko yoba agira arekugwe adaciriwe urubanza. Leta ya Gitega nayo ikwiye guhagurukira ikibazo giterwa n'ikena ry'ibitabo by'inzira bita passport kimaze igihe kibonekeza mu gipolisi kijejwe imbibe n'ikirere. Mu kiganiro cyatanzwe n'ishyirahamwe Parseme vyerekana ko iryo kena ry'ibitabo by'inzira rituma iterambere ry'igihugu risubira inyuma ku rugero rudasanzwe. Abarimyi nabo muri komine n'intara ya Makamba basaba leta kubagarukira ikabafasha kugira baronke imiti ivura udukoko twateye ibigori. Bavuze mu gihe imirima yabo yatewe n'udukoko kandi umuti bakoresha uwo amafaranga menshi nabo bari mu bukene budasanzwe. Saya gusa twabateguriye n'ayandi muraguma muduteze yompi.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiriye kubara mutaduhere ku makuru ajanye n'indero. Hari umwarimu kazi afungiye mu gasho k'ipolisi muri komine Nyabihanga y'intara ya Mwaro kuva ku munsi wa gatatu. Uwo mwigisha yagirizwa kumena ijisho umunyeshuri yigisha mu gihe ababyeyi b'uwo mwana batabaza ko yovuzwa. Amakuru ava Nyabihanga avuga ko hari umugambi wo kurekura uwo mwigisha kubera umurwi umushigikiye bagasaba ko ubutungane bukora. Reka inkuru tuyibaze Edi Nini Nahazo.
Maria Andere yabandi numwigisha wo kwishure shingiro rya Gasenyi muri komine Nyabihanga intara ya Mwaro yagarutswe n'inyamira mabi mu gipolisi ku muhingamo wo kuri wa gatatu inyuma yo kumvirizwa yagirizwa ko yakubise mujisho umwana w'umwigeme yigisha mu mwaka wa gatanu. Ivyo bikaba vyabaye kwa kabiri Kigarama mwaka wa 2022 nkuko amakuru ava kuri iryo shure avyemeza. Amaze kubona ibibaye yaremeye ko yovuza uwo mwana ariho imiti yose azocibwa. Uwo muvyeyi akaba yakibondo ciwe covuzwa ku mafaranga y'amarundi y'ababa miliyoni zibiri nkuko abegereye uwo muryango babivuga. Bari yamaze kumva amafaranga uko angana yaciye ahindura imvugo avuga ko atawo mukora ko naho bumwitwarira iyo bashaka hose. Amakuru ava Nyabihanga avuga ko urongoye indero muri iyo komine ya Nyabihanga ari mu bamushigikiye mu kwemeza ko iryo jisho ryari risanzwe rigwaye. Bamwe mu banyagihugu bo muri komine Nyabihanga baratera ibyatsi iyo nyifato ya Leonard Maniratunga avugwa mu bube gito bwo kurya ibiturire. Ni nawe yoba ariko arakora ibishoboka byose kugira ngo uwo mwana ntavuzwe akagomba kurekuza uwo mugore. Ababyeyi barereye ku ishure shingiro rya Gasenyi baridogera umwigisha ko akoresha agatotezo ku bana babo bakavuga ko atari uwa mbere akomerekeje. Basaba nyabuna ko yovuza icyo kibondo kandi agashengezwa imbere y'ubutungane kugira ngo ahanwe n'amategeko. Barananegura imifato y'indongozi zimwe zimwe zigomba gusasira indava ikibi mu gukingira uwo mukenyezi. Uruganda rwa Radio Inzamba kwagerageje kurondera Leonard Maniratunga ajejwe indero muri iyo komine, telefone yiwe yahamagara ariko ntiyitabe.
Ede Claude Ninazwe arakenuye tukiri mu ico gisata c'indero mu gisagara ca Bujumbura naho ubusuma bwabaye ndanse ku ishure shingiro rya Mutanga Sud ni muri komine Mukaza y'igisagara ca Bujumbura. Kuri no wa mbere uheze ku nshuro igira gatatu abasuma barivye insinga z'amatara kuri iryo shure bariba ni konteri y'amazi batwara n'ibiyo byo ku madirisha n'imiryango. Ikibabaje abavyeyi n'abarongoye iryo shure nuko basavye abajejwe intwaro muri komine Mukaza ngo iryo shure barironse abajejwe umutekano baricungera ariko akaba atacakozwe. Deki inkuru tuyibaze Signorin Nijembe.
Ibaye iligira gatatu iryo shure shingiro ryo kumutanga sud yibwe ibikoresho byaryo. Kuri uno wa mbere batwaye insinga z'amatara, ikonteri n'ibiyo byo kumadirisha. Izo biruko mu gihe kunshuro ya mbere abo basuma bari bize ama machine nka za ordinateur, imashini fotora n'isohora izanditswe. Amakuru dukura muri bamwe mu bavyeyi barereye kuri iryo shure co kimwe no mubigisha umunyezamu yari ahari ico gihe yaciye afungwa ariko yahavuye arekugwa. Ubwo busuma bwarabandanije aho kunshuro igira kabiri abo bagizi ba nabi babomoye amadirisha baratwara basiga umunyezamu ari kiruruma. Ikibabaje kandi giteye n'amakenga nuko gushika kuri isaha iryo shure atamunyezamu rifise. Ayo makuru akabandanya amenyesha ko baba barongoye ishure abavyeyi basaze ku nshuro nyinshi mustaneri wa komine Mukaza Renovas Ndayihebura asanzwe aba muri iyo quartier ya Mutanga Sud ari naho yatowe ko yoronsa abajejwe umutekano iryo shure ariko ntaco yigeze akora. Ikindi kibabaje abanyagihugu bo ngaho ku Mutanga cane cane abavyeyi nuko hariho n'igice iryo shure ryanyazwe na Nimbona Jean Pierre baheruka gukura mu mabanga yo kurongara quartier Mutanga Sud akaba arakadasohokana mustaneri wa komine Mukaza. Abanyagihugu baratabaje basaba ko ico gice c'ishure kitogenda amazima yongo ariko ntacakozwe. Ikindi naco nuko inyuma y'ubwo busuma bumaze kwimonogoza kuri iryo shure atana amatohoza kogwa kugira ngo kuri kumenyekane kandi badasiba gusemerera. Basaba nyabuna abajejwe indero mu gisagara ca Bujumbura, abajejwe intwaro mu gisagara co kimwe n'abajejwe ubutungane n'umutekano gukora amatohoza yimbitse kugira ngo ivyasahuwe bigarukanwe n'igice c'iryo shure canyazwe gisubire mu minwe yaryo. Kubera ayo makenga yose y'abanyagihugu n'abavyeyi barereye kuri iryo shure, uruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe ntiturashobora kuronka mustaneri wa komine Mukaza Renovas Ndayihebura co kimwe n'abajejwe indero mu gisagara ca Bujumbura kugira batange umuco kuri ico kibazo.
Sinyorine nije mbere arakenuye tubandaniza amakuru twateguriye mu gisata cindero ariko muyavugwa mu gihugu ca Tanzania. Uno munsi ukaba ubaye uwa kabiri abigisha bo mu mashure yisumbuye mu ikambi Nyarugusu mu gihugu ca Tanzania bahagaritse akazi kuva kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya munani ruhuhuma kuno kwezi nta n'umwe atonda ku ishure. Bimwe mu byo basaba ngo nuko hokongerezwa agashahara kuko ngo ko basanzwe baronka ari intica ntikize, ibintu navyo vyaraduze ibiciro kugero rudasanzwe. Sivyo ga Karine Dusabe?
Inkuru zitangwa nabo bigisha zivuga ko bahagaritse akazi kubera bafashwe nabi kuko ngo bahembwa intica ntikize. Bavuga ko babwirwa ko atampunzi ihembwa kandi ko ngo basinyanye amasezerano n'inzego zijejwe indero ariko izo mpunzi zirahakana ko atamasezerano bigeze basinya. Umvirize umwe muri abo bigisha.
Imvere yacu rero duhagarika akazi singi ni yuko twebwe abigisha bo mu gihugu cya Tanzania nk'impunzi tubayeho nabi, dufashwe nabi. Kucikuri dufashwe nabi ni bidasanzwe. Rero uko dufata nabi dufashwe nabi ko ata bavuga yuko ngo impunzi ntikwiye kurengerwa amafaranga. Ni imikataba twasinye, twasinye imikataba ivuga yuko impunzi idakwiye guhabwa umushahara, ko impunzi ari umukorerabushake ko adakwiye guhabwa umushahara, ariko yuko ategerezwa guhabwa akantu k'agasabuni kamufasha koga gusa. Rero bakatavuga yuko ari amasezerano twagereraniye, nta munsi n'umwe twigeze tugirana amasezerano namba, ariko bo nyine baza ngaho bakabifona bakasaba ibiza tukabisinya ku ngufu. Ni ukuvuga ngo tukabisinya tuca ukurwa mu kazi. Rero kuyumva rero ni ati rero duhagarika akazi.
Ikindi bavuga ngo ni uko ibiciro by'ibidandazwa bya nkenerwa byaduze, bakabona ko ari nko gukorera ubusa. Basaba ababijejwe kubongera agashahara kugira ngo abana bareke kugwa mu mporero.
Bivanye rero n'uburyo rero tubayemo uko tubayeho, urabona nk'ubu uye ibintu byose byaraduze ku isoko, ibyifuzo byose byaraduze. Umufuko w'amakara ugurwa 30,000 mu nkambi Nyarugusu, ushikatira 30,000 uhembwa 25,000, ubundi usigarane 25,000 mu mufuko. Muri ibyo 25,000 ntushobora kuvuga ngo ugure n'igikene cy'umugore, hanyuma ngo usubire utwo kurya abana ngo barye n'igikunda. Twebwe rero dusabye umukuru w'igihugu cya Tanzania unaramufasha kongora kino gihugu, umukuru wagira umutima w'imbabazi atwumvirize.
Uruganda rw'amakuru rwa Radio Inzamba twarungikiye ubutumwa Evariste Makera ajejwe igisata c'indero muri iyo kambi, tumubaza uko vyifashe n'ico bivuga ko ubutumwa bwamushikiriye ariko ntiyigeze abusoma.
Karine Dusabe arakenuye, tumira mate dore tubandanya n'amakuru twabateguriye.
Inzamba.
Radio Inzamba amakuru twateguriye arabandanya mu gisata kijanye n'ibyo butunzi. Leta ngo yarikwiye guhagurukira ikibazo cy'ikena cy'ibitabo by'inzira bita passport kimaze igihe cibonekeza mu gipolisi kijejwe imbibe n'ikirere byashikirwe n'ishyirahamwe Parseme rihamagarira Abarundi guhindura ingendo kugira bashike ku iterambere rirama. Mu kiganiro Faustin Ndikumana yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa kane akavuga ko iryo kena rituma igihugu gitakaza icyizere kuba kigendera n'abanyagihugu bacu, asaba umushikiranganji wa mbere kwicara ico kibazo mu maguru masha tumutegeyo.
Pasiporo ni dokumenti urupapuro ruhambaye mu buzima bw'igihugu, gufasha uruza n'uruza rw'abantu. Abantu bakidegera bakagira uruza n'uruza bagasohoka bakinjira bakaja gupagasa. Pasiporo ni ikintu gikomeye cyane, niyo byarukira rugenda Abarundi baza hanze bakazino Abarundi bagasohoka. Iyo byose hari ibintu usanga hari agashomeri Abarundi bakenda kuja gupagasa hanze, kandi niyo bagiye hanze baraheza bakamyikugwa amafaranga afasha abari ino. Nica gutera imbere igihugu cy'undi cyugaranwe gutya agabo gatunkaka ari karimo abantu miliyoni n'imiliyoni abantu bakugaranuka mibona ariko barasohoka, kuko pasiporo zibuzwa kugaranya abantu n'amaserivisi ati abantu bategereza kuruha kwivuza kuja kwiga hanze n'ibintu byinshi. None pasiporo ibuze igihugu kiba cyugaranye, sinzi yuko abantu ariko barabona neza uburemere bw'icyo kibazo. Twe tubona ikibazo tutagihaye uburemere. Ejo bundi umushikiranganji w'intara hagati mu gihugu mukuru wamubajije mu kiganiro yavuze ngo ni ubutabo ngo bivariwe amabezwe nabi, kandi bishoboka amabezwe muri pasiporo yazi amadomanda araba misi yose abayabona. Ntitwaba yuko ubundi bushobora kunanirwa no gukora pasiporo z'Abarundi. Aba niba dukora isura y'igihugu birikiraja muri ange iyi ni isura y'igihugu. Mbwira wewe ugenda kwaka pasiporo ntagiye ubwaje ubu naragiye kubyibonera, uya tukayaka mu kwezi kwa mbere bakaguha randevuye mu kumunani ngo mugabo ngo wihuta cyangwa ubwize gute uko nukushyiraho igitunde ni institution nari ngazodora kuri kugira abantu bose barungike mu kumunani mwucu babwira yuko bashobora guca mu zindi nzira ngo abihuta ngo abagize gute. Icyo ni giturire cyeruye kiba gisasiwe indava kikasasigwa indava kandi uko abanyagihugu kandi biraho bigaragara. Icyo ni cyagiturire kandi bita barundi ariko barakwa amahera menshi. Ibyo bintu bihagarare turasubira bihagarare turatakambye leta bihagarare turasubira ati ibibazo biremereye nk'ibi bigwaje Abarundi aba ari byo bije imbere. Turasubira umushikiranganji wa mbere ashyiremo ingufu Abarundi bamariko baravuga ati ngo leta iri ngaho kugira ibyo bibazo by'Abarundi. None ikibazo cya pasiporo cyananiye leta ntikora akazi, bari ngaho bahembwa n'Abarundi bamwe babyivugiye bari ngaho batora inyishu z'abenegihugu.
Aya makuru twateguriye tuyasoze mu gisata cy'uburimyi. Imirimo itari mike y'ibigori ku mutumba Gasaka ya komini ntara ya Makamba iragiramiwe n'udukoko twonona ibigori. Umuti abarimyi bakoresha mu kwica utu dukoko w'amafaranga ibihumbi 10 mu mafaranga y'Amarundi, bakavuga ko bigoye kuyaronka mu gihe hari ubukene bugadasanzwe, bagasaba leta gufashanya nabo bakorana bakaronsa uwo muti uri ku giciro gito abarimyi. Reka inkuru tubibaze Pierre Gahungu.
Nk'uko abo barimyi bo ku mutumba Gasaka muri komine Makamba babimenyesha, ibigori biri mu mirima biratoboka amababi ugasangamo ubunyobunyo, ibigori bigasinzikara ntibiheze ngo bikure.
Hariho ubukoko ugasanga mu kanwa k'igisoya, hariho ubukoko byinshi bumeze nk'ubunyobunyo, ikigori ugasanga amababi yose yabunzwe ifashe kibaranya gukura nk'ibindi izindi mutubonaga ahintu byagwaye azisanga byarakongataye tukwereke ngaho hirya ukaraba usanga iyo ndwara ari mbi cyane kandi ituruta umwimbu.
Abarimu b'indimo babwiye abarimyi ko bagura umuti bapompa witwa Desilba. Uwo muti ugurwa amafaranga ibihumbi 10 ngo ntaho baragura kubera ubukene barimwo, bagasaba leta kubafasha kugira uwo muti bawugure ku giciro gito.
Basaba leta uganda bifasha n'iyi miti tugapompa ibigori bya swarini tukatwika ubuko kuko nubo tw'abanyagihugu ntidushobora kuronka amara tugura iyi miti. Hariho n'ubukene turimo haranikiwe kifu ntihageze ko ntushobora kugenda guca ingero ugakora ibihumbi 3 ukasugura umunsi ibihumbi 10 zo gukwiza mu minsi nkaya.
Radio Inzamba agateka kawe twarondeye umuyobozi ajejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Makamba Leo Nishimirimana kugira ngo agire ico ashikirije ku kiriko kirakorwa ngo utwo dukoko dutere imirima y'ibigori dutuzwe ariko ntitwashoboye kumuronka.
Gahungu arakenuye ninonga nyene duciye dusozerera amakuru twabateguriye mwakoze mwe mwese mwariko murayakurikira Bonfise Niyongere nayo ndabashikiriza ndabifuriza kurarana urweze mu byanyu no mu banyu mu gihe cyo gize.